Dohe ni wimana limo buhinga mgivzu umakuli mikro muliku mwena vestine butoyi ndabara mwuse ndabahe ni kaze murano makuro uyo mkiru ndavugwa muno mwanya kabagizwa ningi gonguru nguruzi kulikira. Itangazo jaso wena episkopi katolika ngolira sanzwe kwa wabzea shikirijo ni mvugizi wa leta pospea na ogwamie mkigani ocho wabugizi vinze guzigi hugu chabere murumonge kuru yu waga tatu. Virabuji jwakaba yovoke vidini ya Adventiste umusi windu wabuwe muzindi nara wajia kusengira munara ya bubanza. Biri mitangazo jaso wenu urongo yonara mkawamota kumomba murano makuru. Kuru yu waga tatu uburundi bwa kilina mihuzibi hugu mirongi birizo muri Afrika. Ikoleche jweni ishirahamu jimupira wa maguru FFB kwisi. Mukanya nido nido jaya makuru nongie kubai kazi. Isanganiro. Aya makuru tuhere mugisata cha politike. Kuru yu waga tatu hahejije kubi kiganiro cha wafugizi binzego zitanduka nye zigi hugu cha vereye murumonge. Mulicho kiganiro prospera na ogwamiyo mvugizi waleta yu Burundi. Agaruka kwitangazo rya Episcopi Katolika riherutse gusomwa yashikirije ko lisanzwe ryo kwakira mu bwitonzi nawe Jean Claude Karegwa avugira umukuru w'igihugu yongeye ko amenyesha ko umukuru w'igihugu ahari atazongera kwitoza mu mwaka uza Mireye Kanyange.
Muri ico kiganiro ibibazo bitandukanye birabuzima bw'igihugu byabajijwe n'abamenyesha makuru ku kibazo cerekeye ukwitoza k'umukuru w'igihugu ku kindi kiringo nk'uko hari bamwe baherutse kubisaba biciye mu ndirimbo Jean-Claude Karegwa avugira umukuru w'igihugu yamenyesheje ko umukuru w'igihugu atazokwihindukiza kw'ijambo
ati na jewe mu mwaka uza tuzokwitorera ubundi mukuru w'igihugu azosubirira mwanzo kwa manda muherekeza muri uwo muri gw'amahuru yamaze kumenyesha yuko mu mwaka uza 2020 hazotoga ubundi mukuru w'igihugu iyo kandi kuzomuherekeza mu muri gw'amahoro aho rero ntawo kekeranya naho boba 150% ibazotuma ahindura ingingo yafashe nk'umugabo kandi akayifata arongowe no gushaka kw'Imana.
Ku kibazo c'inama yo biherutse kubera i Nairobi muri Kenya hagati y'intumwa za leta y'u Burundi n'intumwa za Senared Prosper na Urwamiye avugira leta y'u Burundi ahamagarira abo banye politika ahubwo gutaha nk'abandi barundi
nibaze nk'abarundi je sinzi gituma mugomba gutandukanya abarundi b'impunzi hari abarundi benshi bavi Tanzania bataha hari bavuye muri Kenya bataha nta bintu numvise basaba abo bandi muvuga sinumva ubudasa bw'ubuhunzi bafise budasa n'ubw'abandi ku buryo bwo mu gutaha byobanza guharirwa ko birengeje abarundi bari hanze bipfuza gutaha amaremba ruguruye ubutungane buriko burakora inzego ziriho uwipfuza gutaha natahe hama agire icatereye ibyo nabyo byuko ngo basubizwe imigambwe yabo imigambwe yose irafise ukuntu yitunganije bazoza nk'abanywanyi b'imigambwe nimba bazogira amakongre nimba bazogira inama rukoko masinzi bivana ukuntu umugambwe wose bitunganije ariko abo bantu bumve ko bahamagariwe kuza guterera agacumu k'ubumwe mwiyubakwa y'igihugu.
Nayo ku kibazo cy'abamenyesha makuru cy'ukungene leta yakiriye itangazo abepiskopi katolika baherutse gusohora aho bagarutse kuri bimwe bimwe bitagenda neza mu gihe hegereje amatora umuvugizi wa leta y'u Burundi yishura ko ari risanzwe kandi ngo byerekana ko demokarasi iri kwishinga imizi.
Iriya tangazo abepiskopi bashikirije ni bisanzwe abumvise yuko kumbure iki cyangwa kiriya kitavuzwe neza cyangwa kitavuzwe ko cyangwa kitavuze byo abari bafite akariganga muhogo baronse umwanya wo kushikiriza nka leta twebwe tuvuga yuko ari demokarasi iri kwirashinga imizi ko ibyiyumviro bitandukanye binyuranye bishikirizwa leta yabyakiye nk'abandi barundi bose iryo jambo yaragyumvise izo rigeranure niyabona ko bibereye igice bishikirije ko izo gice bivuze ko ariko mwumve ko atanzu iri kirasha kandi atamutsi wishibere.
Kuri ico kibazo nyene c'itangazo rya abepiskopi umuvugizi w'umukuru w'igihugu yasavye ahubwo abepiskopi guterera amatora Uburundi bwimirije akabaha nikaze muri politike akanabahamagarira kandi kutidohora mu migwi itegura amatora ngo nk'uko babi gize muri 2015.
Mihaye Kanyange urakenuye muri cyo kiganiro nyene Nesto wabanga umukunza rongo y'ugwego rucungera uko ibinyamakuru bikora sense yamenyeshe ko radio bonesha yatsinzwe mu rubanza rwayihuza na sense tumukurikire.
Radio bonesha ikigo kijejwe gukurikiranira hafi ngene ibinyamakuru bikora cyarafashe ingingo yo kuyihagarika bivuye kudakurikiza amategeko mu nyuma yaho rero iyo radio yitwa Bonesha yahavu yitwarira iki kigo kijeje gukurikirana ibinyamakuru bamaze kutitwarira twaciye twitaba urubanza kandi turaruburana mwabajeho rugeze no bamenyesha yuko haheze iminsi mikenya gorwanda rucitse uko gwacitse nako nuko iyo radio yitwa Bonesha yarushijwe no kuvuga ikigo cyaratsinze abari batwitwariye baserukira iyo radio Bonesha turindire ku rwanda ruza kwandikwa uwo bikenera yoza gatubazwa mu hari numero y'ugo rwanda ariko ugo rwanda gwaracitse kandi iyo radio yitwa Bonesha yaratsinzwe
kuri ivyo Leo Masengarongo iradio Bonesha FM yahagariswe n'ubwo gwego sense amenyesha ko bagiye kwitura kandi sentare bari bituye bwa mbere kugira ngo basigure neza ko bari mukuri kurikira Leo Masengo
mu vyo nasomye bavuga yuko urubanza basanze batogwakira kubera ko ingingo twitwariye ngo itaboneka neza bisigura ko gwego sense twitwariye rutigeze kwandika iyo ngingo barusomye mu itangazo nyuma y'inama yabaye itariki 2023 mu cankuzo yugo gwego sense ariko baca banka kurushira ku rupapuro twe twanditse kete dusaba officiellement twategerezwa kuba twaronse rero rwandiko rwanditse ruza rutubwira iyo ngingo ntibarusome
kuvuga ntimwayimenyeshejwe
nitwigeze tuyimenyeshwa mugabo twara yihawe mu itangazo ryaciye ku radio no mu rwandiko bagize urumva rero urubanza bavuze n'ivyo ngo ntibogwakira ariko ikindi kidutangaza nuko urubanza rwari rwaramaze gusaswa mu ntahicese no kuvuga yuko rwategezwe kuburanishwa mu idonito urumva rero igikurikira nuko hariho icyo bita tierce opposition no kuvuga yuko tutashimye iyo ngingo tuzosubira tubwire iyo sentare tuvuge yuko iyo ngingo bavuga iboneka neza muri iyo communique finale sense yagize nubwo itatwandikiye kandi yategerezwa kwandika l'administration est écrite umuntu yakwandikiye umusubiza mu rwandiko nyene urumva ivyo nivyo bitangaje ubu tuzosubandanya dusigura muri sentare turabe yuko bazotinda bakabitahura
Leo Masengo arongo y'radio Bonesha FM yahagaritswe yavugana na mugenzi wacu Oba niyo nkuru nayo mu gisata cy'umutekano abasengera mu idini ry'abadivantiste b'umunsi w'indwi bavuye mu zindi ntara ntibemerewe kuza gusengera mu ntara ya Bubanza ibyo ni zimwe mu ngingo zafashwe n'uburongo iyo ntara Terence Nobisi Butoyi mu itangazo yashyize ahabona kuwa 23 ku kwezi anamenyesha ko byapfundikiwe mu nama bagiranye n'abanyeshengero b'idini ry'Adventiste wo munsi w'indwi mu ntara ya Bubanza mu ntumbero yo gucungera umutekano w'iyo ntara tumukurikire
mu mpera y'indwi ariko gatandatu byarabonetse ko habaye ishyamirana hagati y'ubushengero ya Adventiste bibonera ko harimo ibiri rero ku buryo byaduteye ikibazo twaciye tubatuma ko bose ko ari imigwi ibiri turakorera inama hagati yacu hama rero iyo nama baravuga bati twebwe korana gusengera hamwe nta kibazo atareka abantu bakuba kudukoroga n'abavuye mu yandi mashengero Adventiste n'ije umugabo wo mu zindi ntara mpande mbibe ati rero aba bantu bikunze ntibaze basengera uko twa ahora turi ngaha anye ibubanza nta kibazo twoca rero dufata ingingo y'uko twubuza abandi bumva abandi mashengero bavuye mu zindi ntara bakaza gusengera ino kuko aribo biboneka ko baheza bagatera kaduruvayi niho rero bavuze bati turabyemeranije twaca tubishyira mu nyandiko ni ukuvuga rero ubu hazosenga imigwi yose basengere hamwe masengero yino mugabo kubera byerekana ko hari abantu bavuye hanze bafise ibindi byiyumviro bijyanye n'ubyumutekano bubanza twaciye tubavuga rero ahanini nababwiye ko boca barindira rero ingingo zoboneka mu nyuma kuko mu ikete ubatwara yitwa Joseph baravuga neza yuko mu minsi iza bazokorana kugira ngo batore ababarongoye bivamo iki ibyo rero byaciye bituma rero duva turafashe ingingo fata kibanza yo kuraba ku mutekano muri mwiza mu ntara yacu ingingo ya mbere yoyo ni uko amashengero y'abadivantiste bo mu zindi ntara batoza gusengera ino kubera byabonetse ko aribo batera ku kajagari kuko usaba gusanga bayatari abakristu b'ayo mashengero abantu bahitana mu nzira bigatuma rero akajagari k'abakeshi iyindi nayo twarabujije kandi ko hari andi mashengero nk'aya mashengero y'abametodiste libre cyangwa abadiro bose batari mu iryo dini ryabo boza gusengerayo kuko nabo nyine biboneka ko batera uwo muduruvayo hama dusaba tuti rero ukeneye nawe bibaye ngombwa akaba vuye handi hantu akeneye kuza gusengera ino ibubanza yuko iyo bimenyesha uyu wasanzwe azwi n'amategeko hama natwe n'abaje intwara tukabimenya kugira ngo nihagire icyononekara abibazwe n'ibyo twafashe kugira ngo umutekano umare mwiza mu iryo shengero reka bene mu ntara yacu
isanganiro yagiye duhuza.
kuri radio isanganira makuru arabandanya turi saha 6:35 twabandanize mu gisata cy'amagara cy'agateka kazina muntu barasaba gusubira kukurikiranirwa amagara yabo nkuko byahora kera nabamugariye ku rugamba ba muri site muyogo muri commune Makamba bashikiriza ko haheze umwaka batakivuzwa mu gihe basanzwe bagendana ubumuga ngo nta mikoro bumeshi bafise n'udukarata two kwivuriza ko bafise ngo basabwa amafaranga iyo batujanye ku ivuriro. Ubushikiranganje bwo kwivuna base n'abahoze ku rugamba bakavuga ko umuganga vuba azobashikira Makamba ikambere no mu yandi masite abamugariye ku rugamba babandanye babakurikiranira hafi amagara yabo. Ni inkuru ya Jehome Hakizimana.
Hatiye sazongenda na uruguma taramanyaka kacume
nuko abo bamugariye ku rugamba baba muri site ya Muyogo muri commune Makamba bayivuga ngo mwakura heze batavuzwa mu gihe kare bahora bakurikiranwa kane mu mwaka
batuvura kane imiti batuzanira bakaza kudukonsulta abadokteri ariko umwaka uraheza tutavugwa.
Hatiye sazongenda na uruguma taramanyaka kacume mugaza uruguma rudakira
nkubu umuga bw'iwacu n'ibintu bisaba amafaranga menshi nkaje kuri depakine kuri pharmacy ni noti ya 40
bashikiriza ko n'udukara tatwe kwivuriza ko bafise yo batujanye ku mavuriro atakinini tubafasha
nkuko turi paralize nkaje ndi paralize imitsi aragera ikanje nkagera ku gwego rwo kwitera urushinge kandi ubwo rushinge mu kugura ndimenya ngaha izi imitsi were dufise ubu izi za fonction publique natwe kandi zikora ikindi tufasha ni consultation gusa uhije kwivuza bwati genda kuri pharmacy ya mitiweri hariya mu gito uduga yo kumahera ntugera amagara ntugera amahera ndaza kubereka urudonasi iyo mitsi banyatsi 1068 ndayakure niya magara yiwanje mabora
abo bamugariye ku rugamba bagasaba gusubira gukurikiranirwa amagara ngo ubundi bwo n'ubumuga bari basanganye bwotera bwongerekana
bo dufasha nko kubaho dufasha kare bakatuvuza bakatwitaho akiri kare taramara gusinzikara ngo naho zapfuye ntaho tuzi sinzi ko zapfuye hejo nuko zapfuye bacu
mu gihe nyumba 10 muri yo site bagorikunda Libert avuga ko ico kibazo bagishikirije mu bushikiranganje bahurikiyemwe kuva kera ariko atakirakogwa umuvugizi w'ubwo bushikiranganje bwo kwivuna bansi n'abahoze ku rugamba asigura ko ibyo bahora bafashishwa mu kubavura bizobandanya. Colonel Floribert Biyereke akanavuga ko vuba umuganga azoshika Makamba ndetse n'ahandi hose hari amasite bamugariye ku rugamba ko bamaze gushiraho mbere n'ikirangamise cy'ico gikogwa. Jehome Hakizimana Makamba, Radio Isanganiro.
Jehome Hakizimana urakinuye tuve mu ntara ya Makamba dukubitire mu ntara ya Gitega ikoreshwa ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika y'ibiyaga byo mu buraruko bw'igihugu n'uruzi ruvyironza ko vyotuma herikina ry'amazi meza rirangwa mu bice bimwe bimwe by'ibisagara nka Rumonge Gitega Bujumbura na Kirundo ikabivyo bikaba byashikirijwe kuri uyu wa kabiri Gitega n'umuyobozi bw'isata cy'amazi mwishyirahamwe Hajidezo mu nama y'amashyirahamwe afasha Burundi mu by'amazi n'isuku nayo mushikiranganje w'amazi meza amasoko ntanga nguvu butare na gataka akizera kabo bari muri iyo nama bagiye hamwe bufasha kugira ngo iyo migambi iranguke. Nayo mu gisata cy'inkino kubona ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB ryarakoresheje neza amafaranga agenewe kubaka ibibuga atangwa na FIFA nivyo vyatumye ishyirahamwe FIFA rihitamwo gukoresha inama mu Burundi ihuza ibihugu 20 vyo muri Afrika kuri uyu wa gatatu. Umuyobozi ajeje inyubako mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA akaba yamenyesheje ko iryo shyirahamwe rigiye kubandanya rifasha mu kugwiza ibibuga by'inkino mu Burundi. Inkuru ya Jean Marie Vianney Ngendakumana.
Muri iyo nama yatunganijwe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA hano mu Burundi, Daniel Krebs umuyobozi ajejwe inyubako z'ibibuga muri FIFA yamenyesheje ko bahisemo gukorera iyo nama hano mu Burundi kubera ko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB ryakoresheje neza uburyo butangwa na FIFA mu kugwiza ibibuga.
Icyatumye duhitamo gukorera ino nama hano mu Burundi ni uko dushimishwa no kungena ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB ryakoresheje neza uburyo twatanze bwa FIFA biciye mu mugambi FIFA Forward mu guteza imbere igisata cy'inkino mu Burundi. Barafashe umwaka ukwiye mu kugwiza ibibuga bifite umusezero kijambere Terre Synthetique bikoreshwa mu mahiganwa atandukanye abera ku butaka bw'u Burundi. Niyo mpamvu twahisemo kuzana hano mu Burundi ibindi bihugu bishika kuri 20 byo ku mugabane wa Afrika kugira ngo vyirabire navyo nyene intambwe abarundi bageze ko mu guteza imbere igisata cy'inkino na cyane cyane mu kugwiza ibibuga.
Musafa Mugabo icegera cha kabiri curongo ishiramu ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB yamenyesheje ko Uburundi buzohungukira vyinshi muri yo nama kubijanye n'iterambere ry'umupira w'amaguru.
Ico kibuhungukira nuko migambi ishikirizwa yakirwa neza, kandi dusanzwe tubashikiriza imigambi tukayitegura neza, nabo bakayakira neza, hanyuma nabandi bofasha kugira ngo imigambi yose yo gufasha guteza imbere ibibuga by'inkino amasade, numva rero yuko umugambi uzokwagirwa neza niyo nyungutse batufise no kuboneka mu makungu yuko Abarundi turi kukive mu byerekeye kubaka amastade no kubaka ibibuga by'inkino.
Iyo nama yahuje ibihugu 20 vyano ku mugabane wa Afrika kubijanye n'iterambere ry'ibibuga ikaba igira 8 itunganijwe ku mugabane w'isi, aho ribaye irigira kabiri iyo nama itunganywa hano ku mugabane wa Afrika.
Buracha bugacana yandi.
Uburyo bukoreshwa mu nyigisho ni bwinshi, ariko muri rusangi hari uburyo bubiri bukuru bukuru, ubwo nabwo nubuhagaze ku bikorwa by'umwigisha hamwe nubuhagaze ku bw'abanyeshure gusa nk'uko bisigurwa na Innocent Ntwari, umwigisha muri kaminuza ya Nonoso ivyigwa bijanye no kurera. Umwigisha asabwa rero kwerekana intumbero yo kwigisha icigwa akigitangura kugira ngo umunyeshure abone icyo ashobora gushikako nko mu buzima bwa misi yose. Bucana ya n'indero na Marie Claire Kazeneza.
Muri ubwo buryo bubiri nyamukuru, umwigisha arereka abanyeshure ibyo yateguye mu cigwa atanga, abaregwa nabo bagakora ibikorwa vyabo bwite ariko bafashijwe n'umwigisha. Ivyo tukabisigurirwa n'umwigisha muri kaminuza ya Nonosoye ivyigwa bijanye no kurera, Innocent Ntwari.
Hariho uburyo bwa mbere buhagaze ku bikorwa by'umwigisha. Haje umwigisha aja mu ishure agaheza akababwira ibyo yateguye kubabarira, hanyuma muri rusange asanga niwe asa n'uvuga wenyine kuko abari we ibaza ko afise ubumenyi. Uburyo bugira kabiri ni uburyo bushasha, uburyo buhagaze ku bikorwa by'umunyeshuri we nyene. Umwigisha akaba ariho kugira ngo aheze afashe umunyeshuri gushika ku ntumbero umwigisha aba yateguye. Umwigisha agasa n'umufasha gusa, mugabo mu mutwe azi ko abanyeshuri nabo bafise ico bazi bateza gufasha kugira ngo icigwa kigende neza.
Umwigisha rero hagitangura icigwa ciwe arereka abanyeshuri intumbero yo kucigisha, akanababaza ibibazo ivyaka ari byo bimufasha gutahuza abanyeshure icigwa ciwe.
Nuko umwigisha akitangura icigwa ciwe yerekana neza intumbero y'ukwigisha ico cigwa, kuko umwana ntaheza ngo yumvirize gusa atabona ico cigwa ico gishaka kumushikanako mu buzima bwa misi yose. Ico ni kintu ca mbere. Ikigira kabiri nuko umwigisha yogerageza kuguma abaza abanyeshure yari ko arigisha, ntaguma avuga gusa, akaguma araba neza yuko ahageze hose abanyeshure bariko barabitahura.
Iyo abanyeshure babaza ibibazo vyinshi mu ishure kandi bitandukanye, biraha icizere umwarimu icigwa yatanze. Nkuko tubandanya tubisigurirwa na Innocent Ntwari.
Arabibona nyene kuko uburyo bwa mbere bwo kugerageza kubibona no kubaza tubazo, kuko burya umwigisha ariko arategura ibibazo azobaza umwaka uheze canke indwi iheze canke iki abitegura ariko arigisha, tujya tubaza agendera abaza abanyeshuri agaheza akabona bariko barakiriza, agaheza akabona badakirije urutoki, agaheza akazara aravuga ati wowe nakishura, akumviriza ingene yishuye ikibazo yamubajije, araheza kumva ati uyu mwana yagitahuye mu ntumbero ntari nagize canke niyo canke 80% biravye bumvise ibyo twayaze mutubaze ro duto duto. Araheza akabona yuko muri rusangi abenshi bagiye mu ntumbero yari yashatse kubitumbereza.
Gushika uyu munsi nkuko umwigisha muri kaminuza ya Nonoso ivyigwa bijanye no kurera abishikiriza, nawo uvuga ko ari uburyo bwiza kurusha ubundi, hari ubuzwi kandi butegekanijwe ariko ntibuba bumwe ku banyeshure bose kuko atari bamwe. Ubwo bwose bushobora kuba bwiza canke bubi bivanye n'ukuntu bukoreshejwe. Akaba ari byo tuzogaruka ko muri bucana yandi y'indero izokurikira.
Marie Claire Kazeneza urakinuye kuri iyo bucana yandi y'indero, ni nayo tuciye dusozera kano makuru ariko abafatiye hagati tubibutse ingingo nkuru nkuru zari ziyagize. Itangazo ryasohowe n'abepiskopi katolika ngo rirasanzwe, bikaba byashikirijwe n'umuvugizi wa leta Prosper Ntagwamiye mu kiganiro cy'abavugizi b'inzego z'igihugu cyabereye mu Rumonge kuri uyu wa gatatu. Birabujijwe ko abayoboke b'idini rya Adventiste bo munsi bindi bavuye mu zindi ntara baja gusengera mu ntara bubanza, bikaba biri mu itangazo ryasohowe n'uburongo iyo ntara. Mukaba mwamwumvise murano makuru. Nayo kuri uyu wa gatatu, Uburundi bwakiriye inama ihuza ibihugu 20 byo muri Afrika ikoreshejwe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA. Ningaha rero amakuru afitiye muri uno mwanya kiyagarukira. Shimire mwebwe mwese mwariko muradutega biri. Shimire Dorine Uwimana mu buhinga bw'ivyuma, shimire na Placide niyo mwungere yarayahagarariye. Festine Butoyo nayo ko ndabashikiriza nkabandabike banuye na Gahwane.